yumva niragwe ijwi rya America izigira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nyonje kwa hikazi muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 izo ngingo nkuru twabateguriye. Ububiligi buzakomeza kugirana ibiganiro n'u Rwanda ku rubanza rwa Paul Rusesabagina, ibyo ni byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmeshe.
Nous occupe aussi il faut savoir que le procès
kuko nuko mubizi habaye ubujuri ile kimande nyishi amateka kaba agomba kongera kwiyandika.
Abarwana shaka bishaka dalfa umurinzi bitaremerwa mu Rwanda n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana bagejejwe kuri uyu wa kane imbere y'urukiko kuburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa rya gateganyo. Mu mezi atatu ashize abarundi bagera ku 25 bari impunzi batahutse bava mu bihugu bine byo mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo makuru kimwe na ndi avugwa hirya no hino ku isi mukanya mu gume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi nateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wiriweho?
Muri Afrika, igipolisi muri Sudani cyarahagaritse bari mu myiyerekano i Khartoum ejo ku munsi wa gatatu, barimwo batatu barongoye imigwi iharanira demokarasi. Ni mu gihe banki nkuru y'isi hamwe n'ubumwe bwa Buraya bongereje akariro mu kuremera abategetsi barongoye akagwi k'abasirikare kakoze coup d'etat. Eka n'ubumwe bwa Afrika bwarahagaritse Sudani kugira ijambo muri iryo shyirahamwe gushika ubutegetsi busubiye muri leta ya gisivile nk'uko iryo shyirahamwe ryabitangaje. Ababonye ibyabaye ejo ku munsi wa gatatu bavuze ko abapolisi barashye ibyuka bikoroza amosozi kubari mu myiyerekano kandi bongera baragarika n'izo ndongozi ku murwa mukuru Khartoum. Ibikorwa byinshi by'ubucuruzi birugaye kubera ukwitabira akamo ko kujya muri iyo myiyerekano. Iyo bamwe mu baganga hamwe n'abakora mu gisata cy'ibitoro bavuga ko bitabiriye kugira bashyigikire leta yakuwe. Abakozi bo muri banki nkuru y'igihugu nabo nyene bari muri iyo myiyerekano. Muri Afrika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa yaratanze uburenganzira bwo kurungika abasirikare 10,000 bazofasha mu gucungera amatora yimirije y'abarongozi b'intara hamwe n'abashingamateka. Inama nshingamateka ya Afrika y'Epfo niyo yabitangaje ejo ku munsi wa gatatu. Inama nshingamateka yavuze ko abo basirikare bazofashanya n'igipolisi kugira amatora yo ku munsi wa mbere w'indwiza azobe mu cyuka cyiza cy'umutekano. Aya matora akurikiye imigumuko no gusahura ibintu byabaye mu kwezi kw'indwi byatewe n'ifungwa ry'uwahoze ari perezida w'icyo gihugu Jacob Zuma. Igipolisi cya Afrika y'Epfo cyatangaje ko abantu 8 bamaze gufa bagizwe ahanini n'abakandida biyamamariza kuba abahanuzi b'abakuru b'ibisagara n'intara kuva iyo myiyerekano itangura. Muri Ekleziya Katolika, Papa Francisco azogendera Canada urugendo rutumbereye kongera gusubiza hamwe n'abasangwa butaka bo muri icyo gihugu. Ni nyuma y'ubwicanyi ku mashuri yegukira Katolika muri Canada bwagirijwe iyo Ekleziya Katolika nyene. Abategetsi ba Vatikani babishyikirije ejo ku munsi wa gatatu, ariko bavuga ko itariki y'urwo rugendo izotangazwa mu bihe biri imbere. Ekleziya Katolika muri Canada mu kwezi kw'icyenda yarasabye imbabazi abasangwa butaka bo muri icyo gihugu ku mabi n'ubwicanyi yakoze mu kiringo cy'ikinyejana ku banyeshuri b'abasangwa butaka baba mu ndaro. Imva zirenga 1,200 ziramaze gutorwa mu bibanza bitatu aho abana b'abasangwa butaka bahimirizwa ku nguvu kujya ku mashuri no kwicwa, kandi n'ibindi bibanza abandi bwa barahambwemo biracyarondegwa. Mu migenderanire ya Amerika n'Ubushinwa ibandanya itosekara. Ubushinwa bwashimitse ejo ku munsi wa gatatu buvuga ko Taiwan ata uburenganzira igira bwo kwinjira mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gihe Amerika isaba ko iryo zinga rigira uruhara muri uwo muryango uhuza ibihugu byo ku isi. Perezida Biden yabwiye umushikiranganji wa mbere w'Ubushinwa Li Keqiang ko Amerika ihangayikishijwe n'ibikorwa by'Ubushinwa byo gukandamiza abanyagihugu ba Taiwan. Ubushinwa bubona Taiwan nk'intara ikirindiye kugarukanywa ku Bushinwa bibaye ngombwa hagakoreshwa ingufu za gisirikare. Igihugu cya Iran cyavuze ejo ku munsi wa gatatu ko kizosubira mu biganiro n'ibihugu rutura ku isi kuri porogaramu yayo ya nikleyeri mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kumwe. Nta kiratangazwa ku rundi ruhande rw'abari muri ibyo biganiro bishasha ku masezerano mpuzamakungu yo mu 2015 agamije guhagarika umugambi wa Iran wa nikleyeri. Ejo ku wa gatatu umwunganirizi mu bushikiranganji bwa Iran bw'imigenderanire n'andi makungu Ali Bagheri ari nawe arongoye intumwa za Iran muri ibyo biganiro yavuze ko bemeye gusubira mu biganiro imbere y'uko ukwezi kw'icumi na kumwe kurangira. Yavuze ko itariki izotangazwa mu ndwiza.
Urakoze yarugize igira Imana ndamukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku mbuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushyikiza imvi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ububiligi buzakomeza kugira ibiganiro n'u Rwanda ku rubanza rwa Paul Rusesabagina. Ibyo ni byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmès amaze guhura na mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta. Inkuru irambuye Asimuta Kaboyi.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmès ni umwe mu bitabiriye inama y'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yaberaga i Kigali ku matariki 25 na 26 z'uku kwezi. Nyuma y'uko inama isozwa, uyu muyobozi yakiriwe na minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta bagirana ibiganiro byibanze ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ikibazo cya Paul Rusesabagina ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi ubakaba afungiye i Kigali nacyo cyabaye byo aba bayobozi bombi baganiriye. Minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmès n'umwe mu bagaragaje ugushyigikira Rusesabagina kugeza ku munsi yakatiwe n'urukiko. Rusesabagina kimara gukatirwa imyaka 25 y'igifungo, minisitiri Sophie Wilmès yahise asohora itangazo rivuga ko nyuma y'inshuro nyinshi Ububiligi bwagaragaje impungenge kuri iki kibazo. Mu itangazo yasohoye yavuze ko Rusesabagina atigeze yungukira ku ihame ry'ubutabera buboneye umwihariko ku ngingo y'uburenganzira bwo kunganirwa. Itangazo rye rivuga ko ihame ry'uko umuntu utarahamwa n'icyaha bakiri umwere ko ritigeze ryubahirizwa mu rubanza rwa Rusesabagina, ibintu ngo bituma imikirize y'urubanza rwe yibazwaho. Guverinoma y'u Rwanda nayo yahise isohora itangazo rivuga ko amagambo ya Sophie Wilmès agaragaza n'ubundi uruhande iki gihugu cyari cyarafashe kuva mu ntangiriro z'uru rubanza rwo kunenga ubutabera bw'u Rwanda. Uwo munsi kandi hahise hafatwa umwanzuro wo gusubika ibiganiro byari biteganyijwe ku rwego rw'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'impande zombi. Umuruzinduko yakoreye i Kigali minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi kuri iyi nshuro yabaye nk'uhindura imvugo kuko abona urubanza rwa Paul Rusesabagina. Amaze kuganira na minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta, uyu muyobozi yabwiye itangazamakuru ko yumvikanye na mugenzi we gukomeza ibiganiro kuri iki kibazo.
Nous avons pris le temps de discuter, d'analyser, aussi d'échanger nos différents points
points de vue en la matière, nos différentes analyses, et nous avons convenu ensemble que le dialogue restait ouvert, que nous continuerions évidemment à nous voir, à nous entretenir sur les différents points d'agenda positifs qui existent entre nos deux pays, et aussi que nous n'éviterions pas des sujets comme celui de Paul Rousset Sabagina qui nous occupe aussi. Il faut savoir que le procès va recommencer puisqu'il y a eu un appel, plusieurs appels en fait, et que donc l'histoire doit encore s'écrire à ce sujet.
Aragira ati twaganire ku bibazo by'akarere ariko tunavuga ku kibazo cy'umuturage wacu Rusesa bagina twafashe umwanya turaganira turasesengura twungurana ibitekerezo ku myumvire yacu itandukanye kuri iki kibazo twumvikana ko ibiganiro byakomeza tukazakomeza kujya duhura tukaganira kuri gahunda nziza ihuza ibihugu byacu byombi ntituzabura no kuganira ku bibazo nk'icya Rusesa bagina kuko nk'uko mubizi habayeho ubujurire bw'impande nyinshi amateka akaba agomba kongera kwiyandika ntacyo ministre w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta yavuze kuri iki kibazo ibi biganiro bibaye mu gihe uru rubanza rugiye gusubiramo nk'uko umuvugizi w'inkiko Mutabazi Harrison aherutse gutangaza ko 13 mu bahamijwe ibyaha bajuriye hiyongeraho n'abandi 74 baregeye indishyi nabo batishimiye uko urubanza rwakijijwe Ubushinjacyaha bw'u Rwanda nabwo bwatangaje ko bwamaze kujurira urubanza rwose kuko hari imwe mu myanzuro yafashwe itarabunogeye itariki 20 z'ukwezi gushize kwa 9 nibwo urukiko rwasomye umwanzuro aho Rusesa bagina wari uyoboye umutwe wa MLCD FLN yakatiwe gufungwa imyaka 25 Mugenza Imana Kariste wise Sankara yakatiwe gufungwa imyaka 20 bagenzi babo 19 nabo bakatiwe igifungo kiri hagati y'imyaka 23 kugeza undi twabashije kumenya ko mubajuriye na Paul Rusesa bagina yaba arimo uko ayo makuru kugeza ubu nta urayatanga ariko umunyamategeko wavuganye n'ijwi rya Amerika utashatse ko dutangaza amazina ye yagaragaje ko nubwo Rusesa bagina yaba atarajuriye bitamubuza kwitabira urubanza kuko ubushinjacyaha bwajuririye ababuranyi bose Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
mu gitondo cyo kuri uyu wa kane abarwanashyaka b'ishyaka d'Alpha umurinzi bitaremerwa mu Rwanda n'umunyamakuru Theonest Zengimana bagejejwe imbere y'urukiko kuburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo umunyamategeko ubunganira Gatera Gashabana yasabye umucamanza gusubika iburanisha kuko abuyunganira batabashije kubonera ku gihe dosiye ikubiyemo ikirego cy'ubushinjacyaha ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ukorera I Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa Eric wiriweho
wiriweho neza nawe Venuse Nshimiyimana
none watubwira muri make icyo Maitre Gashabana yashingiyeho asaba isubika rubanza
nibyo koko Maitre Gatera Gashabana wunganira abarwanashyaka b'ishyaka d'Alpha umurinzi kuri we na Madame Victoire Ingabire itaremerwa n'ubutegetsi ndetse n'umunyamakuru Bwana Theoneste Nsengimana wa Ubavu.com yasabye ko urubanza rwabo rwasubikwa aravuga ko atabashije kubonana nabo ngo bategure urubanza avuga ko kuva bafungwa ku itariki ya 16 kwezi kwa 10 yabonanye nabo nabwo ngo mu minota 10 akavuga ko dosiye yayibonye mu wejo ku munsi wejo wa gatatu ariko niho anayibonye ababuranda abo yunganira ntabwo bari bakayibonye akavuga ko harimo amakuru mashya bakeneye kwicara bagacukumbura kugira ngo bazabashe kwiregura
hanyuma se uruhande rw'ubushinjacyaha rwabivuze iki
ku ruhande rw'ubushinjacyaha umushinjacyaha yavuze ko akurikije uko bagiye biregura babazwa haba mu rwego rw'ubugenzacyaha ndetse no ku bushinjacyaha urumwe yabajijwe ku ruhande rwe umwe umwe kandi yunganiwe na Maitre Gatera Gashabana umushinjacyaha akavuga ko ku ruhande rwabo bumva ko urubanza rwihutirwa rw'ingingo kuburana ingingo y'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo bagombye kuba biregura kuko bavuga ko nta gishya kiri muri dosiye
urukiko se rwo rwavuze iki nyuma yo kumva impande zombi
nyuma yo kumva impande zombi umucamanza agiye abaza umwe umwe mu baregwa niba bashyigikiye icyifuzo cya Maitre Gatera Gashabana bose bahurije kuri icyo cyifuzo cya Maitre Gatera Gashabana
umucamanza yaba yamenyesheje abaregwa ibyaha ubushinjacyaha bubakurikiranyeho
Venuste iyo ngingo ntabwo yakomozweho ndetse n'inzira ziteganywa n'ubutabera ngo abashe kuba yabamenyesha ibyo byaha anumve uruhande bahagazeho niba baburana babyemera cyangwa se babihakana. Gusa amakuru dufite uko ari abantu icyenda bitandukanye nuko urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ari burwa rwatangaje rukibafata ko ari batandatu ubu ni icyenda barimo umugore umwe rukumbi n'ibyaha bitanu. Benshi baragenda baregwa ibyaha bine ariko bagahurira ku cyaha cyo guteza imvuru cyangwa imidugararo muri rubanda. Ni ukuvuga ngo rero kuba atabibamenyesheje ndaho ubushinjacyaha butigeze bubona uwo mwanya wo kugira ngo busobanure uko buri umwe yaba yarakoze ibyo byaha.
None se umucamanza azongera kumva urubanza ryari?
Nyuma yo gufata icyemezo cyo gusubika urubanza, umucamanza yavuze ko wa kabiri icyumweru gitaha niba ntibeshya zaba ari tariki ebyiri nibwo abaregwa ndetse n'ubushinjacyaha bazongera kugaragara mu rukiko baburana ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo.
Eric bagira ubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana.
Bakunze baradi Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu mezi atatu ashize abarundi bagera ku 25,000 bari impunzi batahutse bava muri Congo, muri Tanzania, mu Rwanda no muri Uganda ndetse n'ahandi. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano ivuga kandi ko muri icyo gihe cy'amezi atatu bamwe mu bahungabanyaga umutekano batawe muri yombi. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru.
Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu byemeje ko igikorwa cyo gutahukana impunzi kiriko kigenda neza. Mu mezi atatu aheze umushikiranganji Jervendira Kobuca yatangaje ko abarundi barenga 2,026 batahutse bavuye mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko bari barahungiyemo kuva mu mwaka w'2015.
Harakiriwe abarundi bangana 13,000 847 bahungutse bavuye mu bihugu bya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Abangana 8,483 bahungutse bava muri Tanzania. Abangana 1,100 bahungutse bava mu gihugu cy'u Rwanda. Abangana 412 batahutse bava mu gihugu cya Kenya. 753 bavuye mu gihugu cy'u Buganda. Abagera ku 11 batashe bava mu gihugu cya Sudani, bakaba bararonkejwe imfashanyo y'ibanze.
Nabo biruko bamwe muri abo baheruka gutahuka biganiye Ijwi ry'Amerika ko batararonka ibyankenerwa byo kubaho mu minsi ya mbere nk'amazu n'ibindi. Aba nabashikiye ingozi mu Kirundo, mu Rugigi n'Imakamba bavuye mu Rwanda, mu Buganda no muri Tanzania.
Twebwe no kuri turasaba leta ihagurukira ikibazo cy'abantu bahungutse mu bijyanye no kwivuza no gufungura no kuryama.
Inzu naturazi ko zabomaguritse, amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi, urubura. Ntibarabe nyine ukuntu nyine bodufasha.
Turamaze amezi ane n'iminsi 10 mu kibano n'ukuri nta ngorane, ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijyanye n'ifungurwa.
Jim Harry Hound ashikiye. Sazi ndara kumuva ku muntu umubanyi twabisanzwe tubana kare ntacyo twikora ko ntacyo cyaruguru bose ni nk'abahunguje nta kintu wabaze umubanyi nta kintu wakopesha umubanyi bakagerageza n'ukuri bakonga bakadufasha izindi fungurwa
ubwo bushira nganje bujeje kwakira impunzi burabizeza ko abajejwe intwaro bariko baragira intonde z'abakeneye ifashanyo kurusha abandi kugira ngo bagarukigwe ko uwo mushike nganje nyene afise mu nshingano n'ikibazo cy'umutekano yamenyesheje ko muri icyo kiringo hasambuwe imigwi y'abagizi ba nabi harimo n'abateye amagrenade hirya no hino mu gihugu mu mezi abiri aheze ndetse Jervendra Kobuca yongera ko kwa abantu ibihumbi n'ibihumbi bikekwa muri ayo mabi bafashwe n'igipolisi
harafashwe inkoho zitandatu zo mu bwoko bwa Kalashnikov inkoho imwe itera ibisasu bya roketi ibisasu ntezwa ntoki 23 amasasu 2256 amabomba 5 yo mu bwoko bwa morutiye ya 60 arahagaritswe abikekwa ko ibyaha bitandukanye bangana 2,207 arahagaritswe n'abapolisi 42 bigenjeje nabi harasambugwa imigu 33 y'inkozi z'ibibi
icyo bikoze ashe niko yagize atwarishira Amerika igiteka rihani agateka akazi na muntu yabwiye Ijwi rya Amerika kwa benshi mu bafashwe bazize ugwikekwe rigiteka rikunze gushira habona ivyegeranyo by'abafatwa muri ubwo buryo
benshi bahagarikwa ni babandi bikekwa ko bari mu myerekano y'2025 cyane cyane mu Rwanda kwa Batutsi aho abandi nabo ni bamwe bari mu bikekwa ko badashyigikiye ubutegetsi buhari na cyane cyane abantu bo mu ngambi bashyigikiye nuvuga cyane cyane usanga ari CNL MSD ndetse mbere n'indi migambi usanga itemewe n'ubutegetsi buhari
rigiteka ryibaza iyo bafungiwe
muri rigiteka rero tukagira tuti nyabuna kwica gikigira yatanze na bujya kirengeye kure y'abafungwa bahari cyo twiyumvira tuti none abo bantu 2,200 bafungiwe he barafashe bafungirwa icyo rero bitagi tumara igiteka yumvira yuko bwa busho butemewe n'amategeko bushobora kuba bwaragwijwe muri iyi minsi kuko mu biharo dufise ni uko mu kwindwi hari hafunzwe abantu 1,443
ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano bwasiguye ko umutekano wagarutse mu gihugu inyuma y'ibitero by'amagrenade byabaye mu kwezi kw'indwi cyeklave niyo nkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika
ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
I Londres mu Bwongereza kuri wa kabiri harangiye inama yiswe Collaborative Recycler Economy no kuvuga ubufatanye mu bukungu bugera kuri bose iyo nama yitabiriwe n'abantu baturutse imihanda yose abandi bayikurikiranira kuri murandasi mu bayitabiriye bahibereye harimo biyemeza milimo w'umurundi kazi Irvine Floreal Murame naganiye nawe abanza kumbwira inyigisho nyamukuru yavanyemo
bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweje byari by'ikimazi cyane kuba muri iyi nama kuba nicaranye n'abandi bubahwa kuba nicaranye n'abandi bakora ibyabo kandi bose bifuza kugisha bashitse ko mu bihugu byabo mu bihugu bitandukanye kuri jewe ica mbere n'uku guhura n'abandi kugira habe uko icyo dukwita network mu cyongereza kuko umwe wese mu gihugu ciwe arimo ariko agerageza gutetsa imbere igisata barimo jewe nk'umuntu wikorera ibyiwe I Burundi uhura n'abantu bakora nk'ibyo nkora canke bashobora kuba bari mu mategeko canke bafasha mu by'ubutunzi genda bitandukanye ni igihe cyiza cyo guhura no kumenya ibyakunze ahandi ibitakunze kubigira ko kwiga ku burorero bwiza ama best practices y'ibintu dushobora gukora n'ibyo dushobora jewe gukora mu gihugu cyacu kugira ngo mbandanye niteze imbere kandi mbandanye nteze imbere n'igihugu mu gisata nkoreramo
muri bimwe mu byavugiwe muri iriya nama hari ugufasha abategarugori kwishyira hamwe bakiteza imbere kandi umutungo ubavuyemo ukabagaruka mudatwawe n'abandi iryo somo usanga warikoresha gute mu kigo cyawe Infinity Group uyobora
muri Infinity Group abigeme n'abagore bose bahakora basanzwe bazi yuko ntibaronka ibintu canke ngo bongere duhimiriza abagore kwiteza imbere kwiga gukora neza kutarindira guhabwa ibintu gukorera n'abagore byonyine ku bwacu no kutugabanura agaciro hanyuma rero iyo abigenye n'abagore bagiye hamwe bakaba bafise iryo hangiro ryo gukora gukorana umwete no kwiteza imbere biraheza bikagaruka no mu miryango yabo jewe cabaye nko kuhura n'abantu bafise ibyiyumviro nk'ibyo nari nsanzwe twari dusanzwe duse muri Infinity Group mugabo baba bashaka no kubishyira ku rundi rwego kugira ngo bije no cyane cyane mu butunzi abagore iyo bagiye mu by'ubutunzi amafaranga yose agaruka mu rugo hanyuma bigaheza bigateza imbere imiryango je numvumeye ngo cabaye nko guhura n'abandi bashinanga kuri icyo twari dusanzwe dukora hanyuma bikanatera n'intege kumva yuko ibikorerwa mu Burundi gusa n'ahandi biriko birakorwa mu bindi bihugu muri Afrika Iburaya twese tubibona kumwe
Florian Murame uracyari muto urumwigeme ariko ufite abakozi benshi ikigo cyawe Infinity Group gifite abakozi barenga 500 muri inama yo mu Bwongereza harimo nabigeme bakiteza imbere nirihe banga ryawe nk'umuntu umaze kwiteza imbere ku buryo bugaragara nirihe banga wasangiza urubyiruko kugira ngo narwo rugukurikire muri iyo nzira yo kwiteza imbere
namubwira abo tungana abo nsumba cyangwa abasumba gatoya ko ni naba narashitse nkaho aho nashitse sukubera ko nshigenge kurusha abandi bose ukiri muto hari ama opportunity aza mu buzima hanyuma umuntu akamenya kuyasezisa ikindi nacyo ukamenya yuko icyo wemeye tugeze kubikora jeho ku bwanje abakiri bato nubune ngo nababwira ngo bagire indoto mugabo bahejeje kugira indoto aho bagejeje kugira abariho banageza no kugikorera kuko ibintu ntibyizana kuko umuntu ntiyigira wenyine ni ibintu byinshi umuntu agenda yigira kuko kandi birashoboka jeho ku bwanje rero ninaba narabishoboye kandi ku bwanje sindanashika naho nifuza kugera ninaba narabishoboye nta mujene n'umwe atabishobora bisaba ishaka bisaba kumenya icyo ushaka bisaba umaze kumenya icyo ushaka ugaca umenya n'ingene witandukanya n'ibitagushikana ku ihangiro ryawe hanyuma ibisigaye ku bwanje jewe ndemera imana igushitsa ku mugambi wayo igushitse ko ku buzima hanyuma urumva ibintu bigakomeza kugenda neza
Irvin Florian Murame ndagushimye cyane ku bwaka kanya uhaye ijwi ry'Amerika
urakoze cyane Venest niteka ubwenge kandi ushimye cyane
aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mokobe Liabaru wafashije kuyabagezaho mbashimire kuba mukurikira radio ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venest nshimiye Imana
radio ijwi ry'Amerika Yabani, Sivito Chachu Radio, Ishwija Amerika Yabani, Sivito Chachu Mugu Chera, Ugihugu Chuburundi Yabani, Sivito Chachu Mugu Changi Chambo, Mubanya Jihugu Yo Yabani, Sivito Chachu Thank you.
yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwisi ya Amerika radio kwisi ya Amerika yabaye isubizo cyacu radio kwisi ya Amerika yabaye isubizo cyacu mugutera igihugu cy'ubururu